Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse cyutse na mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri no saha. Kaze neza mwese.
Ubu ikiza gukurikiranwa barakomenyesha ibyaha byabo, polisi azafata umwanya wo kufata dosiye. Ngira ngo amategeko yacu ateganya iminsi 5. Bamenyesha ibyaha, bakore report, bigitarenze iminsi 5. Ku buryo ku report iba yaje mu bushinjacyaha.
Uyo ni Faustin Nkusi, umuvugizi w'ibiro by'ubushikirizamanza kizigenza mu Rwanda. Ni ku nkuru yerekeye Abanyarwanda babiri barungitswe bakugwa mu Buhorande ku byagirizo by'ibyaha bya genocide. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamwe mu bagize leta ya Donald Trump aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanguye kumenyekana. Reince Priebus yahoze arongoye komite y'igihugu mu mugambwe w'abarepublikani yatangajwe ko ari wagiye kumuyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Uwundi yatangajwe n'uwitwa Stephen Bannon agiye kuba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Donald Trump aheruka gutogwa yatangarije kandi mu kinyamakuru CBS ko umugambi zohera ko ari uwo gukingira imbibe mu kubaka uruhome ku rubibe rwa Amerika na Mexique no mu kwirukana abimukira bashika ku miliyoni 3 batemewe n'amategeko bakaba bagigwa n'ivyaha nk'urudandaza rw'ibiyayuramutwe n'ibindi. Mwamenya kandi ko kuri uyu w'Imana bashikiranganji b'ibihugu vya Buraya bajejwe imigenderanire n'andi makungu bakoranye kugira baganire ku ngaruka z'itogwa rya Donald Trump kubijanye n'imigenderanire ya Amerika n'ibihugu vya Buraya. Ibihugu vya Buraya bikaba bitewe amakenga cane n'uburyo iyo migenderanire ishobora guhinduka. Kuri uyu w'Imana umugugizwe n'abashikiranganje ba leta ya Isiraheli bemeje integuro y'itegeko itanga uburenganzira bwo kubaka mu turere twigaruriwe n'abayahudi ku butaka bwa Palestina. Iyo ngingo itumvikanwa ko na bose itegekanya guca mu nama nshingamateka inshuro 3 ikemezwa kandi na sentare nkuru y'igihugu imbere y'uko yemegwa nk'itegeko. Ni integuro itegekanya guhagarika itegeko rya sentare nkuru risaba kuva mu karere ka Cisjordani imbere y'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Iyo nteguro ikaba yaratumye leta ya Israeli camwo imice ibivuye ko abashingiye cyane ku migigwa y'idini batemera kurekura ako karere, mu gihe ikindi gice cya leta kibona ko ari ubwambuzi bw'akarere naho Palestina yoshumbushwa. Umushiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu nawe nyene ariyamiriza iyo nteguro, akavuga ko abashikiranganje bihuse kuja muri sentare nkuru. Akavuga kandi ko bari gushobora gusaba ko iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 itegekanywa guhagarika ibikorwa muri ako karere yo kwigizwayo. Mu gihugu cya Myanmar gihana urubibe na Bangladesh, Ubuhindi hamwe n'Ubushinwa, havugwa intambara z'urutavana ko mu burengero bw'igisagara cya Rakhine, aho abasirikare ba leta bari ku rubibe rwa Bangladesh bariko baratana mu mitwe n'abagwanyi bivugwa ko bakoze ibitero bigahitana abapolisi bashika kuri 9 mu kwezi guheze. Mu itangazo ryasohowe na leta rimenyesha ko kuri uyu wa gatandatu habaye igitero cyahitanye umusirikare umwe wa leta n'abagwanyi 6 muri abo bakoze ico gitero. Abantu bashika kuri 30 bakaba baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza. Iryo tangazo ntiridoma ku rutoke ku bakoze ico gitero, abaribo abavyihweza cyo kimwe n'abaserukira ibihugu vya Buraya bavuga ko ibitero vyabaye mu misi heze vyagirwa abasirikare bakorera muri ako karere. Abanyagihugu batuma urutoke abo basirikare ko bishe bagaturira amazu bakongera bagafata ku nguvu abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Rohingya. Ikinyamakuru Myanmar Times kikaba carahagaritse mu ndwi heze gukora ku nkuru zerekeye iyo ntambara, inyuma yaho ujejwe gutangaza makuru akuwe mu mabanga yiwe bivuye ko yari yasohoye inkuru ijanye n'ifatwa ku nguvu y'abakenyezi bo mu bwoko bw'aba Rohingya yakozwe ryakozwe n'abasirikare ba leta. Muri Korea y'ubumanuko abacamanza bamenyesheje bamenyesha ko biteguye kurengutsa President Park Geun-hye muri iyi ndwi ku bijyanye n'ibirego aregwa ku inyuruzwa ry'ubutunzi ibyatumye haduka ibibazo muri leta hamwe n'imigumuko y'abantu isinzi kuri uyu wa gatandatu basaba ko President Park yotanga imihoho irizoba ribaye rya mbere aho muri Korea y'ubumanuko abacamanza barengutsa umukuru w'igihugu ku bijyanye n'ibirego biba bimwagira. Amatohoza yakozwe kurudandaza rwabaye hagati ya President Park n'umukenyezi Choi Soon-sil. Urudandaza bivugwa ko rwatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari akaba ariyo arigo rwatumye President Park atakaza icyizere nk'umutegetsi atagiturire icamurangwa ko. Abacamanza bamenyesha kandi ko bariko bakora amatohoza kuri Choi aregwa kuba yarakoresheje igihagararo ciwe mu kwivanga mu vya politike n'igihe ataburenganzira yarabifitiye.
Urakoze Rosine ku makuru dushikirije, tugume hafi uze kuduha incamake yayo mbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri ino saha. Amakuru yo mu biyaga binini ku mugoroba wo hijya ejo kwa gatandatu igihugu cy'u Burundi cyararungitse abagabo babiri mu Rwanda ngo baburane ku byaha bya genocide n'ivyihohoterwa rya kiremwa muntu. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Eric bagira ubusa ikigare mu Rwanda.
Byibura hagana mu masaha ya saa moya za nimugoroba kuri uyu wa gatandatu zirengaho iminota mike nibwo indege ya KLM yarigejeje ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe bwani yamuremye Jean-Claude na mugenzi we Mugimba Jean-Baptiste. Aba bagabo bombi b'ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranyeho ibyaha bya genocide babaga mu gihugu cy'u Buholandi baje mu ndege itwaye n'abandi bagenzi bambaye amakostime mu buryo bwa gisirimu kandi bagaragaza ubwitonzi bukomeye nta n'umwe wagize icyo avuga. Igihugu cy'u Buholandi kibuhereje kuburanishirizwa mu Rwanda bari bamaze iminsi baburanira ku mugabane w'Uburayi nkaho baburaniye mu rukiko rw'uburenganzira bwa muntu basaba ko batakoherezwa mu Rwanda ariko birangira hanzuwe ko boherezwa mu Rwanda kuburaniraho bakekwaho kubakoreye ibyaha. Bakiriwe n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkunsi na bwana Jean Bosco Sibo y'Intori. Umushinjacyaha ushinzwe gukurikirana abakekwaho ibyaha bya genocide bari hanze bwana Faustin Nkunsi umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda aragaruka kukiza gukurikirana nyuma yo kugeza mu Rwanda Mugimba na Iyamuremye.
Ubu ikiza kukurikira niba barakomenyesha ibyaha byabo polisi azafata umwanya wo kufata dosiye ngira ngo amategeko yacu ateganya iminsi itanu bamenyesha ibyaha bakore report mu gihe kitarenze iminsi itanu ku buryo report iba yaje mu bushinjacyaha natwe tugafata indi iminsi itanu kugira ngo dutegure noneho kubajyana mu rukiko bwa mbere icyo twita initial appearance mu rukiko kugira ngo noneho hafatwe icyemezo cyo kuba bafunzwe by'agateganyo cyangwa se batafungwa by'agateganyo tugaragaza impamvu zihari zikomeye dukeka ko ibyaha tuborega koko babikoze ngira ngo rero ibyo byaza gukorwa muri iyi minsi mbabwiye polisi ifite iminsi itanu n'utwo dufite itanu ariko bazajya no mu rukiko.
Aba bagabo bombi ibyaha bakekwaho ubushinjacyaha bavuga ko babikoreye mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali kandi ibyaha bo barega ari bimwe. Jean-Baptiste Mugimba yahoze ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR. Ibyaha akurikiranyweho bivuga ko yabikoreye Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Naho Jean-Claude Yamuremye we ubushinjacyaha buramurega ibyaha ku mpfu z'abatutsi babarirwa mu bihumbi bitatu baguye mu ishuri rya Eto Kicukiro no mu nkengero zaho mu mujyi wa Kigali butarondoye icyaha ku kindi kuri burumwe. Ubushinjacyaha bukurikiranye aho abagabo ibyaha bya genocide birimo gukora genocide icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu ubufatanyacyaha mu gukora genocide no gukangura rubanda gukora genocide. Kuba Buholandi bwohereje abagabo babiri icyarimwe n'intambwe ikomeye mu rwego rw'ubutabera nk'uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabitangarije itangazamakuru. Izi ni imanza kandi zizaba zikurikiranwa n'abakozi boherejwe n'u Buholandi n'uburyo bukunze gukoreshwa muri izi manza ziza kuburanishirizwa mu Rwanda ku byaha bya genocide. Ahanini bazaba bibanda ku kureba niba ubutabera butangwa mu mucyo. Abazakurikiranira hafi imigendekere y'izi manza barahera kuva baregwa babazwa n'ubugenzacyaha kugeza urubanza rurangiye. U Rwanda rwari rwaratanze impapuro 18 mu Buholandi rusaba ko abakurikiranyweho ibyaha bya genocide batabwa muri yombi ariko magingo yahasigaye y'ubusabe ku bantu 15. Aba bagabo Mugimba na Iyamuremye baje kuburanishirizwa mu Rwanda ibyaha bya genocide biyongereye kuri bwana Leopold Munyakazi nawe umaze amezi abiri aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuburanishirizwa mu Rwanda ibyaha nk'ibi. Naho u Rwanda rugaragaza ko hari intambwe igenda iterwa mu guhererekanya abakekwaho ibyaha bya genocide n'ibindi bihugu ruracyafite ubusabe busaga 600 rwatanze mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi rusaba ko batabwa muri yombi ku byaha bya genocide ruracyagaragaza ko ikorana n'abuhanga rirushaho gutera imbere ari nako abo rukekaho ibyaha bya genocide barushaho guhindura amayeri yo kwiyoberanya akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Turake ibintu byangare tubone. Jongira ni sinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ikibanza kirimwo amashuha muri komine Bururi mu ntara ya Bururi nyene gisa n'icibagiwe ababa mu micungararo y'ico kibanza bababazwa n'ingene kititaweho kandi muri kahise cahora gikwega bamukera rugendo inkuru ya Fidelite ishatse
mu mana huye gucu Burundi mu ntara ya Bururi komine Bururi muri zone ya Munini ayitwa kumuyange hari hamazi ashushe ayo mazi adubiza va mu kuzimu ico kibanza kirimwe ayo mazi kira hano hameze ho mwonga hakikujwe n'imisozi ibyatsi na cyane cyane ibiti birimo ico kibanza bigizwe n'ubwoko butamenyerewe mu ntara ya Bururi ibyo bita kenshi bikunda kuba mu ntara zimbo hasanzwe hashushe aya mazi y'amashuha arahurumbiwe n'abanyagihugu baba mu cungaro ico kibanza arimwo mbere no muri uno mwanya turabona abantu barenga 10 bagizwe n'imiyabaga abagabo n'abatama bari muri ayo mazi bamwe muri bo Bayoka kugira bagira amagara meza abandi nabo baje kwakindwara
Turiko turoga kuko yadukirikirana amazi ashushe
Muri amazi ashushe wanywe yashusha kumuriro
Ashushe kumuriro ntameze nkaya aya ni yajoshe cyane kurushayo twoshusha kumuri uburyo bwayo nuko yamashushe ahanye ne tukayasanga hanye ne tukayasiga hanye
Tuyaryamamwe wese umuntu agaca atimbuka imitsi yarwaye kumva ku mitsi gororotse no kwa muganga barashobora kukurugika ngaha kwa mu mashuha kugira ngo imitsi gororoke neza kumva kandi ucugira nakayaba yamaze mu mwanya n'umutamata bagifungura cyafungura neza
aya na yose kuva kera none namanda yot minsi yose
ayo mashuha namazi ateze yubakiwe igisima gifisi foroma y'umuzingi kwero bwinshi bw'imyaka kimaze ubu kirashaje kiratangiye gusatagurika Ayo mazi y'amashuha naho hari abantu bariko barayoga ari nk'imicafu hari urushanga biboneka ko ruzana amazi y'imvura amanuka avuye ku misozi
umva aha ikibituma asuku urabona ibintu biri mu komeneza
ibyo
bibabi bikoroka kuko nta kikibikubura nayo kare harya hari umwango he n'ubu ngaka rya kumura kabona barugurura bagaca bahinda ariko amanuka byose bagasubira bakugara kuzuba ihinga akarya akabona ngarukarya none ubu ntubona ko cyapfuye urabona n'ubu ahantu hafisa kantu nahanye ne duhagaze nayo hari ya karanga kayo karonone kayo kubera rakamenyere kacu kubera twayavukiye ko two tukunye nari
icyo kibanza kiretse ko gisa nabi gisa n'icibagiwe n'ingenzi zazi kihurumbira muri kahise
ya karanga kayo karonone kayo we atabashitsi bakihaza hitwa ko hoga twebwe abasangwa
nta bantu baharaba kuko abantu abanyagihugu baraza bakuguko nyene hari umuntu yitwa musenyeri budundi yarigeze kuvya ngo ahakorere umugabo yaciye yitaba imana urabona nka bijya birokosima vyarabomotse urabona ko tamuntu haraba nta muntu afata icyo kibazo bumirwa
Amakuru kuri abanyagihugu ku muyange amenyesha ko mbere y'intambara y'1993 Icyo kibanza cyaragenderwa cyane n'abanyamahanga. Mbe n'ikigangara cy'inzu bahorayivuniramo akanyota kiracari iruhande y'amashuha. Abanyagihugu ba ku muyange batumenyesha ko icyo gihe batuhera koyoko.
Igisahira carashoka aha, inkoko zigashoka aha, inzoga zigapimirwa aha, ibiyeri bikanywerirwa aha. Bamwe mbere twaranabikoramwo.
Abanyagihugu basaba yuko icyo kibanza cyagarukirwa kubera yuko cyaracinjiriza ikomine yabo.
Aya mashuha yarakwiye agaciro kanini kuko uravye nitunga ridasanzwe mu gihugu nibintu bidukikije urumva nakubwiye ko abazungu bahora baza benshi bakaharara bagasubira iyo babayitayeho abafitiye akarusho iyi komine yacu ya Bururi iyo ba ubutegetsi buyegera ukayakora neza ingenzi zokwamaza iki zikaronka zivuna umusasi uwo bigoye akaronka uburara akajyama nk'abazungu barahakunda cyane bakazana mera gakira kinjira muri komine
Naye bikoga vyo kunagura ico kibanza byo tangura bitajanyiranye no gukora ibarabara ishikayo biragoye kugira ngo gihurumbigwe aho ni mu gihe kuva ku mugwa mukuru w'intara y'Bururi ugana ico kibanza ha y'imetero 12 ku barabara ryiza imodoka inyaruka aho hantu hagendwa iminota yababa 10 yamara yivanye no kononekara kw'iryo barabara aho usanga wicaye imwe bimwe ibira byaronekaye canke byaracitse imodoka ishobora kuhagenda urugendo ruri hagati y'isaha Niminota 45 buramata y'intera y'Bururi nkuru za Christian amenyesha ko ico kibanza kirimo amashuha kimije gutunganywa neza agira ko avuga ko ikigo kijeje gutunganya iby'amashamba INCN kimaze kuronka amafaranga y'ukuhatunganya nayo kubijyana n'itose kagwa gibarabariga na amashuha uyarongwe intera y'Bururi avuga yuko bagiye kurondera abafata mu mugongo kugira ngo nyene rikogwe muri zone munini intara y'Bururi Fidelite ishatse Juju Amerika.
Uno amwenye twashikiriza amakuru ya sport n'imikino duhere kuri mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka adushikirire ayerekeye sport n'imikino mu Burundi Evariste
Ishiramo ry'umupira w'amaboko volleyball mu gisagara cha Bujumbura cyaratunganije kuva kuri uyu wa gatandatu ihiganwa playoff ryo gusozera igice cya mbere cy'ihiganwa ry'uno mwaka wa 2016 Fazale mu Gifaransa kuri uyu wa gatandatu habaye inkino zibiri ku kibuga cha Departement Sport Les As watanye mu mitwe na New Colombe aho ni ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi urukino rwarangiye Les As utsinze New Colombe isati 3 kuri 1 Urukino rwa kabiri rwahuje umurwi wa gisirikare muzinga n'umurwi wa Rukinzo aho ni ku ruhande rw'abasore n'abagabo ugo rukino narwo nyene rwarangiye ku nsinzi ya muzinga y'amaseta 3 kuri 1 ya Rukinzo no ku munsi w'Imana hari hategekanijwe inkino zibiri umurwi wa muzinga watanye mu mitwe na Gendarme Light Club aho ni ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi urukino rwarangiye ku nsinzi ya muzinga y'amaseta 3 kuri 2 Ku ruhande rw'abagabo hatanye mu mitwe Amicale na Bujumbura Uwezo wa ndani urukino rwarangiye ku nsinzi ya Bujumbura Uwezo wa ndani y'amaseti 3 ku busa bwa Amicale umupira w'amaguru naho championnat y'igihugu mu cicaro ca mbere yarahagaze kuva mu ndwi iheze kugira ategurwe mu gwiserukira igihugu uzitaba ihiganwa rya Sekafa ryimirije guhuza imirwi iserukira bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko Kuri uyu w'Imana habaye urukino rwo kwipima hagati y'intamba mu rugamba z'abakuze n'umurwi ukina mu cicaro ca mbere ariwo Aigle Noir w'Imakamba ugo rukino rwarangiye iyo mirwi inganya ubusa ku bundi abakunzi b'umupira w'amaguru bari baje kurorera ugo rukino babwijwe ijwi ry'Amerika ko kubona umurwi serukira gihugu atagitsindo na kimwe winjije ko haragahaze abamenyereza bakwiye gukosora uyu numwe mu bari baje kurorera ugo rukino
je ariko ndiyumvira ko naravyo kino garurumeze ujya mu guserukira gihugu kena Aigle Noir ni ekipe imwe nta selection yabagize ariko abajyanye baswara abakinyi baba batororukanije ahantu hatandukanye vraiment nibabona ko intambwe kiri ndende kuko ujya mu guyu maze kunganya na Aigle Noir usa kubundi abakoci n'abandi babijejwe barashafite intambwe barashafite kuko bavyo gukora kugira ngo umugwi ba reinforce sino nta kuntu tubara kujya mu gogo bwe guserukira igihugu cacu wananiye gutsinda cyane ntwerekana umupira ukomeye na ekipe imwe
umumenyereza w'intamba mu rugamba yashikirije kurwo rukino rwo kwipima kwamweretse nawe nyine agahaze Olivier Niyunge ko avuga ko yabonye ko umurwi ufise ikibazo cyo gusatira aho niho agiye gukorera kugira ihiganwa rya Sekafa rizotangure abasatirizi bamenyereye gutsinda
uravye igihe twatangura imyemenyerezo twatangura tumaze indwi twimenyereza ico kibazo cyo gusatira ikibazo cyuko abakinyi bahora bamenyereye amataktike mu migwi yabo nibaza ko hanini kugira dukora umugwi mushasha nk'uyu bizodutwara umwanya n'ivyo mugabo ari gutera mu igori twarabonye ko ari kibazo turabereka kuri entrainement ingene batera mu gori ingene bakadra mugabo ikibazo dufise nyamukuru tuzogerageza gutura abari hejuru nuko aba bakinyi uko bigenda kose twarondera umunsi iminsi nk'itatu mundwi naho abari muri championnat kugira tubenkirikemwo irya tactique yacu tugomba ko bakina ni naco gituma abone umengo baratinya
mwabwiza umwihweze w'umugwi kuva inyuma hagati n'imbere aho bamwabonye ari
aho bahoba navuze uravye no mu mahiganwa yo ngaha nukuri kose kubusatirizi n'ubu ntakigenda mugabo gusatira ntuzubona abantu baronka Ballon d'Or gusatira kugira ubitegure ni ibintu bisaba umwanya munini gose nico gituma navuze ko nzogerageza mvugane na president bampe umwanya wa lendi mardi mercredi mgatondo kugira mfume nkorera kuri ico gisata turabe rega hajya atamagore tubona muri championnat aba hari ikibazo turabona ko ibintu vya tactique gushikwa bakinyi bacu ubabwiye ati genda mu kiniki ni bintu batari bamenyere twatumenyereye umwe wese ikinira jukwiunda jukwiwe mbuga ubu hari ibintu vya mablock ivyo vyose ni mutwezwa kubashiramo ingene ukina block yawe ingene bari equipe umupira ingene bawutwara ubu umupira uno munsi uri equipe mwabonye hari amapasi abiri atatu ane umaze kugira amapasi nyuma ane atanu equipe adverse yamaze kwiorganiza nta nahamuca nivyo bintu tugiye gukorera ko cane cane kugira turabe ko twohindura umugwi ntamu
mugihe hasigaye indwi imwe gusa kugira higanwa rya Sekafa rihuza imirwi inserukira bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ritangure ntiramenyekana igihugu rizoberamwo i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ubu naho duhakanye mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikirize ayo mu Rwanda
mu gace k'umusogongero mu isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2016 umunyamerika Rag Simoti wo mu ikipe ya Lowest Rates yo muri Canada niwe waje ku isonga ejo ku cyumweru ubwo iri siganwa ry'amagare ryatangizwaga yabaye wa mbere amaze kunyanyagira ibirometero bitatu na metero 300 mu gihe cy'iminota 4 n'ibyijana 25 uwabaye wa kabiri muri iki cyiciro cya prologue ni Emmanuel Gebrexabier umunya Eritrea ukinira Dimension Data muri Afrika y'Epfo wakoresheje iminota 4 n'amasegonda 3 umunyarwanda Ariya Joseph yarangije ari wa gatatu ku minota 4 amasegonda 3 n'ibyijana 95 uyu musore mu ikipe ya Miss Sportif y'Rwamagana avuga ko yakoze ibishoboka byose ngo yegukane umwanya wa mbere ariko ngo amahirwe yasekeye abandi gusa afite icyizere cyo kuzitwara neza kurushaho mu ntera zikurikira
twese twanyonze amahirwe ngo nyine we yasekeye n'uwo nguwo icyo twebwe gusa tugomba gukora ubu munsi ngo gukurikiraho nuko tugomba gukora iminsi isigaye iri imbere wenda kugira ngo tubare twagaruye amayo joe nta kindi naho ubundi munsi wari mwiza nta kibazo hatagize igihinduka ku bwanjye nanjye ku bwanjye Imana ifashe nanjye uwa mbere nawo rwose nta kibazo
bakinyi b'abanyarwanda baje mu myanya ya hafi ni Jean Bosco Nsengimana wa Stradari Bike Aid mu Budage wabaye wa gatanu Valens Ndayisenga ukinira Dimension Data muri Afurika y'Epfo waje ari wa gatandatu Joseph Biziyaremye w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda watahukanye mwanya wa cyenda ndetse na Patrick Byukusenge wo mu ikipe Benediction mu karere ka Rubavu wabaye wa cumi muri prologue abakinyi bose hamwe bahatanye ni 73 uyu munsi kuwa mbere mu kanya isa tatu n'igice haratangira intera ya mbere abasiganwa barahaguruka i Kigali ho bita Kicukiro Centre berekeza ingoma mu ntara y'Iburasirazuba ni urugendo rw'ibirometero 96 na metero 800 muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka 2016 amakipe 15 niyo arimo guhatana ayo ni Team Rwanda Amis Sportif na Benediction yo mu Rwanda hakaba amakipe y'ibihugu bya Eritrea Ethiopia Algeria na Afrika y'Epfo yongeraho Dimension Data muri Afrika y'Epfo Down Under yo muri Kenya CNHVR yo muri Cameroon Stradari Bike Aid mu Budage Cycling Academy yo muri Israel Haute Savoie mu Faransa Lowest Rates yo muri Canada tutibagiwe Meuble de Quartier yo mu Suisse yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ugucuruza abantu canke ubucakara bwo mu bihe vya none ni icaha kirimwo gucura abantu bufuni na buhoro mu ntumbero yo kubakoresha ku nguvu canke kubashurashuza ku mpamvu z'amafaranga hakoreshejwe inguvu. gucuruza abantu ni icyaha kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi. Nta gihugu na kimwe icyo kibazo kitarimwo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirahari. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko urugamba rwo kugwanya gucuruza abantu ari urugamba makungu ategerezwa guhagurukira. Kugurisha abantu ni icyaha gityoza agateka ka muntu kandi kigeramira umutekano ku isi. Biragiramira amategeko, bituma haba ruswa, birakwiragiza indwara, birasambura imiryango. Biragiramira bikomeye iterambere mu gihe amakungu ariko agerageza gushika ku migambi y'iterambere yo mu mwaka w'2030. Inyuma yako Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ateye akamo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2012 ko gukomeza utwigoro twa leta two kugwanya gucuruza abantu. Umugwi yashizeho ujejwe gukurikirana no kugwanya gucuruza abantu waratumye ko abategetsi ba leta, abikorera ku giti cyabo, abarokotse ubucuruzi bw'abantu, abamenyesha mana, abaserukira amashyirahamwe ategemeye leta, abajejwe gushyira mu ngiro amategeko, abigisha mu mashure kaminuza kugira bashire mu ngiro umugambi uhuriwe ko ugufashanya kugira ibyo bitume ubwo bubisha butaba no gukingira abashobora kugira migwa n'ubwo bubisha hamwe no gukurikirana ababukora. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko kubera gucuruza abantu byabaye muri kahise atari ukuvuga ko abantu boshobora kuvyihanganira. Avuga ko guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none ari urugamba makungu ategerezwa gutsinda. Amenyesha ko mu gihe bategerezwa gukora kurushiriza kugira bazimanganye impamvu n'inkurikizi zo gucuruza abantu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kuja imbere y'ibindi bihugu mu rugamba rwo guhagarika ubucakara bwo mu bihe vya none. Bakoreye hamwe bagasangira makuru bagakorana n'amashyirahamwe atari make, Leta ya Amerika izobandanya kwihweza uburyo bushasha bwo guhagarika abasinzikajwe n'ubucuruzi bw'abantu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha, reka mugenzi wacu Rosine Munezero agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
muri maka makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu bagize Leta ya Donald Trump aheruka gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangwe kumenyekana. Lawrence Prebus yahoze arongoye komite y'igihugu mu mugambwe w'abarepublikani yatangajwe ko ariwe agiye ku umuyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Wundi yatangajwe n'uwitwa Stephen Bannon agiye ku umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu w'Imana, umugwi ugizwe n'abashikiranganji ba leta ya Isiraheli bemeje integuro y'itegeko itanga uburenganzira bwo kubaka mu turere twigaruriwe n'abayahudi ku butaka bwa Palestina. Iyo ngingo itumvikanwa ko na bose itegekanya guca mu nama nshingamateka inshuro zitatu, ikemezwa ha kandi na leta na sentare nkuru y'igihugu imbere yuko yemegwa nk'itegeko. Naye mu gihugu cya Myanmar kihana urubibe na Bangladesh, Ubuhindi hamwe n'Ubushinwa havuga intambara z'urutavana ko mu burengero bw'igisagara cya Rakhine, aho abasirikare ba leta bari ku rubibe rwa Bangladesh bariko baratana mu mitwe n'abagwanyi bivugwa ko bakoze ibitero bigahitana abapolisi bashika kuri 9 mu kwezi guheze. Naye muri Korea y'Ubumanuko, abacamanza bamenyesha ko biteguye kurengutsa President Park Geun-hye muri iyi ndwi ku bijyanye n'ibirego aregwa kwinyuruzwa ry'ubutunzi, ibyatumye haduka ibibazo muri leta hamwe n'imigumuko y'abantu isinzi kuri uyu wa gatandatu, bagasaba ko President Park atanga imihoho.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Tuboneye kandi kanya kugushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.